Muri cyo kiganiro kubamenyesha makuru umushikiranganje w'abakozi n'akazi ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga bukukira yavuze ko amashuri y'imyuga atazotangura ku munsi wa mbere w'indwiza nk'uko bamwe bavyibaza umushikiranganje Felix Mpozeriniga asigura ingene inyigisho z'amashuri y'imyuga zizogenda mu Burundi
mu bisanzwe mu mashuri y'imyuga nta mwaka kanone w'ishuri ubaho kuko ukuntu twigisha turavye icyo umuntu dushaka kwashika ko n'umwuga ashaka gukora bigatandukana rero gihe umwanya bitwara wo kwigisha uyo muntu nico twita mu gifaransa formation modulaire mico gihe rero ntidushaka kuvuga yuko umwaka uzotangurira rimwe kandi tuzi yuko udashobora guhera tuzoherera rimwe cyaturabarere yuko buri shuri bigitunganije
mu bibazo bihanze ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga harimo kubura inyubako zo kwigiramwo uwo mushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi avuga ko aho amashuri y'imyuga ari ivyigwa bizotangura vuba
byo nk'ubwo abana barashaka kwiga bayobewe ishuri shingiro nitwo leka ngo bamara umwanya munini muhira amashuri yahora akora bisanzwe y'imyuga azobakira vuba turavye yuko ibintu byose byankenerwa bikwiye mugabo hari n'ayandi azotangura mu nyuma ko bazogenda yitegura aya bari ko barubaka ko azogenda arahera niko bazoza barakira abana
ku kibazo cy'ubukene bw'amashuri y'imyuga umushikiranganje w'abakozi n'akazi avuga ko ku butaka bw'u Burundi hari amashuri 111 132 ariko arubakwa umushikiranganje Mpozeriniga avuga ko ayo mashuri yuzuye mu minsi iri imbere abifuza kwiga imyuga bazoronka aho bigira ikibazo cy'abigisha b'imyuga naco nyene kirimwo mu bituma inyigisho z'imyuga zitazotangura vuba uwo mushikiranganje aratanga intumbero asaba abarongo ya makomine gufasha na cyane cyane mu gutora ibisata bifuza ko byo kwigishwa aho baherereye
hariho ibisata bimwe usanga abarimu bakenerwa guhugurwa kuko n'ibisanzwe nuko nabivutse aba nshobora kuguma ahandi ariko tukavuga tuti ibi bisata bigiye kugurwa bishasha twasabye yuko abarongo ya makomine bufatanya n'abarongo n'abari mu nama mpanuzi wa jambo z'amakomine kugira ngo batore ibisata bihuye n'ivyo izo komine zabo zikenewe
iyindi ngorane nyamukuru ihanze igisata cy'amashuri y'imyuga n'uburyo bw'amafaranga mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka icyo gisata cy'imyuga kironswa ibyijana ubusa n'ibice bine Dieudonné Gahama umuyobozi w'igisata cy'amashuri y'imyuga ku rwego rw'igihugu yemeza ibyo biharuro avuga ko n'imiburiburi ico gisata coronswa ivyijana 200 kugira ngo ishobore gutanga inyigisho umushikiranganje w'abakozi n'akazi atanga umwizero ko abegwa n'ikibazo c'indero bose bashize ingufu hamwe byose bizoshoboka I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.